Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alice Akimana.
Mwini wewe ntitirango bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kaze murano makuru yo kuri uwo munsi wa kabiri igenekezo rya 2025 ndamukiza umwaka w'2023 ayo twabateguriye nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibikorwa by'umugambwe SNL byarahungabanijwe ku munsi wa gatandatu uheze muri komine ya Nyanzarake intara ya Makamba. Abanywanyi b'uyo mugambwe bakavuga ko aragatotezo bariko baragirirwa kuko ngo bari bafise uruhuja rwo gutunganya ibyo bikorwa. Naho mu gisata cy'amagara y'abantu kuri iregenekezo rya 2025 ndamukiza amakungu yahimbaje umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Mu ijambo ryashikirijwe kuri uyu munsi mu Burundi n'umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko ariko kagiyo keza ko kwibutsanya ukuntu bogwanya iyo ndwara. Ikena ry'abaganga bavyigiye n'ukudafata neza impunzi zigiye kwivuza biri mu bihanze impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko abaterukizo mpunzi muri iyo kambi barahumuriza ko icyo kibazo bagishikanye imbere. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Duhere amakuru kuri iyi nkuru. Abanyagihugu bo muri zone ya Murago muri komine ya Burambi intara ya Rumonge baratewe umutima uhagaze n'amatohoza ariko arakorwa n'umukuru wa zone Hatungimana Rora kubitigiri by'ingo z'abatutsi hamwe n'imiyabaga y'abasore bo muri izo ngo nyene. Ubwo rusansuma rurongowe n'uwo mukuru wa zone afashijwe n'abarongoye imitumba y'iyo zone. Ibyo bikaba byamenyekanye inyuma yaho uyu mukuru wa zone atereye inyandiko zerekana ico gikorwa muri imwe mu byumba bigirirwamo inama muri komine ya Burami. Abo banyagihugu bakavuga ko ari integuro yo kubagandagura kuko uwo mukuru wa zone adasiba kubahigira ko azoteba akica abatutsi baba muri zone arongoye. N'inkuru tubaza Janvier Habarugira.
Amakenga yabo nyagihugu bo muri zone Murago afatiye kunyandiko batoye mu gatabo uyo mukuru wa zone Rohaha Tungimana yandikamwo. Ni rusanzuma rw'abatutsi baba ku mitumba igize zone arongoye ya Murago hamwe n'ugwaruka rw'imisore yo muri iyo miryango nyene. Bimwe muri ivyo bikaba vyibonekeza ku mpapuro zimwe zaho gatabo katowe k'umukuru wa zone. Abanyagihugu bakaba bibaza igituma haba rusansuma rw'abatutsi gusa abakuru b'imitumba atacu bigeze bababwira.
Ubwo rusansuma rw'ubwoko bumwe icyo rwari ruganije kwiki hatabaye rusansuma rw'amoko yose canke ingo zose. Ako kantu ni ako kubaza rusansuma rw'ingo z'abatutsi imisore yacu yagomba gushikako. Ubundi harimo umukuru w'umutumba wa Gahinga, umukuru w'umutumba wa Gahinga ndetse n'umwami Daniyeli.
Bemeza ko ugo rusansuma ruriko rukorwa na bamwe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bakaba barongowe n'uwitwa Sizinkayo François asanzwe arongoye umutumba wa Gahinda. Basaba abaharanira agati y'akazina muntu kwamirira kure uyu mugambi wo kubahonya.
Nabe makabo kare n'amakungu n'abandi bose banza ibikorwa bigari by'umugambi w'ihonyabwoko haba mu Burundi cyangwa mu yandi makungu. Nukuri avyemeje abitera ivyatsi ibintu nk'ibi kuko ari amazina menshi y'abantu bamwe mu barimo yaba turiko turabiraba kandi n'abantu baba bari mu kambi bafite ndetesiketi bazwi cyane mu bintu byo gukorera ikibi abantu harimo n'umuntu yatowe muri abahutsi bo ku mutumba wa Gahinda bo bita Sizinkayo François. Yewe nawe nyine ari ku rutonde rwa kabiri hafi umukuru w'umutumba mu bantu bagejejwe kuzitegura ibyo bintu kuri uwo mutumba nyine.
Amaze kumenya ko aho gatabo kiwe bagatoye, umukuru wa zone Murago amenyesha ko uzoshobora kugatora akakamushikiriza azomuha agashimwe k'amafaranga 100,000 kuko avuga ko harimo amabanga y'akazi.
uruganda rwa radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone warongoye zone Murago turamukena ariko tubajije mutantere wa Burambi Ndayizeye Marie Fabiola wavuga ko atarusansuma iri kwiraba ibikorwa by'umugambwe SNL byaraburabujwe ku munsi wa gatandatu heze muri komune ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba ni mu gihe umukuru wo mugambwe agatongwasa yari yagendeye iyo komine aho hari hategekanijwe ibikorwa bitari bike by'umugambwe abanywanyi b'umugambwe SNL bakavuga ko ari agatotezo bari kubaragirirwa kuko ngo bari bafise uruhusha rwo gutunganya ibyo bikorwa ni nkuru ya Edi Claude Nyenenazo
abanywanyi b'umugambwe SNL bavuga ko kuva bategura urubanza rwari rwitabwe n'umukuru w'umugambwe agatongwasa batigeze boroherwa na gato naho bari baronse uruhusha rw'umushikirangaji w'intwaro yo hagati mu gihugu bakanabimenyesha abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Makamba umushingamateka Laurent Hafashimana arongoye umugambwe SNL mu ntara ya Makamba avuga ko yaje yumva urongoye igipolisi ku rwego rw'intara amumenyesha ko ibikorwa byari bitegekanijwe muri komine Nyanzarake bidashobora kuba ngo kuko atarusha basavye
ku munsi wa gatanu niho batwemerera ko uramatane ho ya telefone abwira ko bemeye kudukora iki gikorwa rero urubanza bamaze kurumenya ko ruzoba nabo nyene baciye bategura urundi hajya hakujya kugira ngo barabo kuntu bozimagiza inyankamugayo mukanya gaheze mbere batubwiye ko hari n'abanyagasimbo w'inyange nabo nyene babataburiye ko ibikoresho byabo mbere banabituriye mukegera ntagarutse Nyanzarake twari twiyumviriye ko twokugurura amaperimanase mu bugari bwose twari butanu amakete twarayanditse turayandikira musanteri turayimenyesha nyakubahwa buramataru w'intara ya Makamba ariko icyo gikorwa nticyashoboye kuranguka kandi rero banya kuntunga bo inyishu babitanga ku ngoma kandi twebwe tuba twabandikiye mukanya gaheze nyiramabonye ko naringiye gatoyi komisere komina provinciale yariko arandondera hariho igikorwa twari gukorera kuri permanence ariko yakuwa komisere provinciale yandahiye icyo gikorwa ngo ntitwakimumenyesheje kandi amakete n'ibyo ndani muri komisariya
mumenya ko atamisi yari haciye umugambwe SNL wagiye gutunganya icyabukuru rigira kane ngo kuko urwandiko umugambwe washikirije ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu wari urimo amakosa
Edi Claude Nyenenazo arakenuye tubananye mu gisata c'amagara y'abantu igenekerezo rya 2025 uko umwaka utashe Burundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza ca malaria uyu mwaka icivugo cawo ni twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria ibyo byashikirijwe na muganga Sylvia Nzeyimana umushikiranganji w'amagara y'abantu hari kuri uwa kabiri mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kubwiwe uyu munsi ngo nakajyokeza ho gusubira kwibukanya ko ari ngombwa gutuza iyo ndwara mu gihugu tumwumvirize
hani wacu mu Burundi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ndwara ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bufadikanije n'abasanzwe bari gushigikira mu guteza imbere amagara y'abenegihugu buriko burakora ibishoboka byose kugira butuze malaria aha twovuga isekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu ku benegihugu bose baba mu ntara 16 kuri 18 zigize igihugu cacu ryakozwe muri Nyakanga mu mwaka uheze w'2022 gupoma hakoreshejwe umuti wica imibu byabereye mu turere tw'ubuvuzi twa Kiremba na Buye mu ntara ya Ngozi no mu turere tw'ubuvuzi twa Gashoho na Muyinga mu ntara ya Muyinga ico gikorwa kikaba cabaye muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2022 gutanga imisegetera ku bene gihugu bose bayikeneye biriko bibera mu karere k'ubuvuzi ka Ngozi mu ntara ya Ngozi no mu karere k'ubuvuzi ka Giteranyi mu ntara ya Muyinga ibikorwa byo gutanga imisegetera ku bakenyezi bibungenze cyo kimwe n'abana bahabwa urucanco rubakingira gasama ku mezi 18 birabandanya mu gihugu cyose. Ibikorwa byo gupima no kuvura ku buntu abene gihugu byarakozwe ku mitumba yose yabonetse ko abantu benshi barwaye malaria kandi bizobandanya. Gupima no kuvura malaria ku mavuriro yose. Guhimiriza abene gihugu kwikingira iyo ndwara ya malaria. N'ibindi bikorwa biriko birategurwa kugira dushike ku ihangiro ryo kurandurana n'imizi indwara ya malaria. Aha twovuga ko urucanco rukinga malaria ruzohabwa abana, ibikorwa bijanye bikaba biriko birategurwa. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida burasubiriye gutera akama bene gihugu bose ko bokwitwararika kwamabikingira indwara ya malaria mu kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu iminsi yose n'amajoro yose.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya ayo twabateguriye mwikambiye impunzi z'abarundi bahungiye rusenda mu gihugu kibanyi cya Congo yaraniya demokrasi haravugwa ingorane zitari nke bahura nazo mu gihe bagiye kwivuza. Ibura ry'abaganga bavyigiye ukudafata neza impunzi zigiye kwivuza kubera ingorane abaganga bafise ni bimwe mu byo abaja kwivuza canke kuvuza babo bashikiriza. Uwuseruka izo mpunzi aremeza ko hari ibibazo byinshi bijanye no kwivuza ariko agasaba impunzi kwihangana kuko ngo yamaze kubishikiriza inzego zibijejwe. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Ale Majeste Barenga.
Ingorane zihanze impunzi z'abarundi bo muri iyo kambi ya Rusenda igihe bagiye kwivuza ngo ni nyinshi. Muri iyo kambi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo mu gihe abajejwe amagara y'abantu muri iyo kambi bafise ingorane bazita ku bagiye kwivuza mu kubafata nabi cyangwa kubaha imiti itabavura. Umvirizi umwe mu bakenyezi yari yatwaye umwana wiwe kwa muganga kuri wa mbere aravuga uko byamugendeye.
Yemane ngabagara baduhaje vrema bakora ku bitaro umwana ukamwe kwa kwa muganga bagatura marayi bakayitora bakwiza n'ibyabararia ngo nitingo ntibaduha ibinyiro kubera ngo batarahembwa urumva ko byacaje.
Olivier Iranzi aseruka impunzi muri iyo kambi aremeza iryo fatwa nabi akavuga kandi ko ibitaro byo muri iyo kambi bitazigira abavuzi babinonosoye ariko agasaba impunzi kwihangana kuko ibibazo byose bafise bijanye no kwivuza byashikijwe inzego zibijejwe.
Cyabyongera kandi ku ngona bari kujyahura nazo zo kutavugwa neza kutagira abaganga abinzobere mu kazi kuri ibyo bitaro ibitaro kwa cyano benshi kandi ari ibitaro byakiri ibitaro bito. Donc ingwa ni nyinshi cyo twosaba refuge nuko tubasaba kwihangana natwe twotubagereza kurabiramo nabigeje kugira ngo icyo kibazo gihave cyo kimwe ni cy'ambulance yaho mu refuge yasigaye bamuhaye transfer anda kwirihira moto.
Kubijyanywe no gutanga imiti itajyanye n'indwara iba yapimwe Olivier Iranzi mu butumwa bwiwe bwanditse aremeza ko vyigeze kuba ariko ko bari bagerageje kubitorera umuti. Kuri ibyo byose twarondeye Didier Numbi arongoye kambi ya Rusenda kugira ngo atubwire igihe hazobonekera umuti w'ingorane z'impunzi ntitwashoboye kumuronka.
Leopold Nshirangabo icegera cy'uburongo ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu n'ak'impunzi ziba mu ikambi CBDH Vicar asigura ko abaganga bakorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Rusenda bakwiye gushyira imbere akarangamutima k'ubuganga bagatunganiriza abantu babituye atangorane. Leopold Nshirangabo asaba Leta ya Congo hamwe n'ishyirahamwe HCR kumvikana kugira ngo batorere inyishu ico kibazo co kuronsa imishahara abo baganga. Tumwumvirize
kubona abaganga bakorera Rusenda banka kuvura impunzi ngo nuko batarahembwa ni ibintu bibabaje cyane kuko ubwa mbere na mbere ni ugutakaza akarangamutima k'umuganga. Ikindi kandi nuko impunzi sizo zisanzwe zihemba abaganga rero abaganga bari bakwiye gukora akazi kabo kuko amagara n'amazi aseseka ntayorwe. None nk'ubu busaba imishahara yabo bigateba bakanka kuvura umuntu wa muntu agapfa mu nyuma y'imishahara ikaza bakaronka amahera yabo mbega wa muntu banse kuvura yapfuye azogaruka nico cyari ikwiye ko baganga ico cyose bacibuka koko biri mu karanga mutima ikindi naco nuko muri ico gisata cy'ubuvuzi kikunda kuvugwamo amabi menshi cyane baganga imyifato yabo ikunda kuba atari nziza uravye n'amakuru kenshi duhora turonka ko rimwe na rimwe banka kuvura impunzi z'umugogo w'abatutsi bazagiza ko ngo arabanyamurenge byose bigakogwa aho nyanzwa amategeko ni ibintu ubona ko baganga bo muri Kongo by'ukuri bagira ntabwo ari byiza cyane kuko bari bakwiye kwita abantu bose bataravye iyo bava ubwoko ibyo byose biri mu karanga mutima k'abaganga ngaho muri Kongo hasanzwe hari ibibazo byinshi cyane impunzi isanzwe zifise haba mu mutekano haba no nabarimu nabo nyene bafise ibibazo ntibaronka udushara twabo ibyo byose bikagenda bikwega ingorane cyancane ngaho muri Rusenda rero nico gituma twe dusaba ubwa mbere na mbere leta na HCR kuja hamwe bagatorije ibibazo umuti kugira ngo ntibibandanye byisubiriza cyane ko bihora bivugwa byuko abakora ngaho bataronka imishahara yabo gateba muramwumva bavuga ikibazo cy'abarimu haravugwa kenshi ikibazo cy'inzara n'impunzi zitaronka ubufasha bwabo ku gihe ibyo byose rero n'ibintu biguma bizana ibibazo muri Rusenda tugasaba rero kandi baba abakozi b'abarimu b'abaganga kubandanya basaba ariko bari ku kazi
ningaha rero duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye Arisa Kimana nayabashikirije ndabifurije kuroranigwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.